muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muratwumvira mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi umukenyezi yaraye yishwe arashwe muri karitsiye Ruziba ya komine Muha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura.
Numvise amasoroja turahashika, turahasanga iyo nkozi y'ikibi yamaze kugenda. Turi kumwe n'abajeje umutekano bo ngaha nyene bo muri Kizingwe, abapolisi twari kumwe twatohoje hasanga yuko atashe twati kivuna twasanze bamurashe.
Jean-Claude Ndayisenga ni umukuru wa selule Kizingwe. Uyu mukenyezi wishwe yari umwe mu ndongozi z'umuhari w'abakenyerera rugamba b'umugambwe CNDD-FDD muri zone ya Kanyosha. Inkuru irambuye ni mu kanya gatoya. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, turi kumwe na Geoffrey Mutagoma agiye kutubwira iby'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatalibani bo muri Afghanistani.
Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo hamwe n'umutwe w'abarwanyi b'abatalibani basohoye itangazo ko Leta ya Amerika n'uwo mutwe bazashyira umukono ku masezerano y'amahoro itariki 29 zo ku kwezi kwa kabiri. Iza bibaye intambwe ikomeye yo kurangiza intambara yabaye ndende kurusha izindi mu mateka ya Amerika. Ayo masezerano biteganijwe ko azashyirwaho umukono i Doha muri Qatar asaba ko Amerika yakura ingabo zayo muri Afghanistan mu byiciro bitandukanye, naho umutwe w'Abataliban ukizeza ko ubutaka bwa Afghanistan butazakorerwaho ibikorwa by'iterabwoba kandi uzagira uruhare mu bikorwa byo kwiyunga n'abandi baturage ba Afghanistan. Isinywa ry'ayo masezerano rizabanzirizwa no kugabanya ibikorwa by'urugomo uhereye ejo kuwa gatandatu tariki ya 22. Ibi bizubahirizwa n'impande zose zirebwa n'ikibazo: ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan, abarwanyi b'Abataliban n'ingabo za Afghanistan. Gusa buri ruhande rwavuze ko ruramutse rushotowe rwakwirwanaho.
Mutagoma Geoffrey komereza kuri iyi nkuru ya Leta y'Ubushinwa yirukanye abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru cyo muri Amerika.
Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders urasaba Leta y'Ubushinwa kwisubiraho ku cyemezo yafashe cyo kwirukana abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru The Wall Street Journal gikorera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byabaye nyuma y'aho ubutegetsi bw'Ubushinwa butangarije ko icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko buvuga ko ikubiye mivangura rikorerwa Abashinwa. Abo banyamakuru batatu birukanywe nyuma y'aho Leta ya Amerika ishyiriye ibigo by'itangazamakuru rikorera Leta y'Ubushinwa ku rutonde rwa za ambasade z'ibihugu kubera uburyo ibyo bigo bivugira Leta y'Ubushinwa bikanayikorera icengezamatwara. Cedric Alviani ukuriye umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka mu biro bya Aziya y'Iburasirazuba biri Taipei aravuga ko abanyamakuru birukanywe mu gihugu nta ruhare bafite mu isohoka ry'inyandiko yababaje Ubushinwa, bityo bakaba bararenganyijwe. Abanenga igikorwa cy'Ubushinwa cyo kwirukana abo banyamakuru baravuga ko kibangamiye bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi kinatera ubwoba abandi banyamakuru bakorera muri icyo gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida w'u Rwanda na mugenzi we wa Uganda bahuriye Gatuna ku mupaka, hari n'umukuru w'igihugu cya Angola n'uwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo babahuza. Umunyamakuru wacu Asumita Kaboyi nawe yari Gatuna araduhiye inkuru.
Nyuma y'amasaha agera kuri ane, abakuru b'igihugu cy'u Rwanda na Uganda n'abakuru b'igihugu cya Kongo ndetse na Angola babahuza bari mu nama yabereye mu muhezo imyanzuro bayisomye bari mu cyumba cya bonyine. Izindi ntumwa za buri gihugu n'itangazamakuru bari mu kindi cyumba cyihari. Itangazamakuru ryari ryiteze kugezwaho imyanzuro y'inama ndetse byari biteganijwe ko haba ikiganiro n'itangazamakuru, ariko birangira umwanzuro usomwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola. Byinshi mu byari biteganijwe na benshi nuko bakuru b'ibihugu bari kwemeza ifungurwa ry'umupaka, ariko birangira hafashwe umwanzuro ko ibyo gufungura umupaka bizasuzumwa nyuma y'iminsi 45. ubibazaga uko imipaka yafungurwa n'abanyamakuru bwabo bari barimo wasabaga mu matsinda bari barimo bizeye ko iyi nama yo kuri uyu wa gatanu ishobora kurangira abaturage b'ibihugu byombi bongeye kugenderana. Benshi bo batekerezaga ko bishoboka babiheraga ku mafoto yagiye acicikana agaragaza abakuru b'igihugu cy'u Rwanda na Uganda bahari intoki ndetse bafite akanyamuneza ku maso. Ni nabwo bwa mbere kuva iki kibazo cyatangira aho abakuru b'ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bafashe ifoto begeranye. Mu mwanzuro ukomeye wavuye muri iyi nama nuko abakuru b'ibihugu basabye Repubulika ya Uganda ko mu kwezi kumwe igenzura ibirego bya Repubulika y'u Rwanda ku bikorwa bibera ku butaka bwayo by'uko imitwe ibangamiye guverinoma y'u Rwanda byaba ari ukuri, Uganda igafata ingamba zose zo kubihagarika no kwirinda ko byakongera kubaho. Ibyo bikorwa bigomba kugenzurwa kandi bikemezwa na komisiyo ihuriweho mu ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ya Rwanda. Umunsi iyo myanzuro yashyizwe mu bikorwa bikagezwa ku bakuru b'ibihugu bahuza bazongera bakore inama mu minsi 15. Iyo nama ikazabera i Gatuna igamije gufungura imipaka no gusubiza ku murongo umubano hagati y'ibihugu byombi. Undi mwanzuro wasinye ni uwo guhererekanya abanyabyaha hagati y'u Rwanda na Uganda, harimo irekurwa ry'imfungwa ku mpande zombi ndetse no kwemeza gukomeza urwo rugendo rwo kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Abakuru b'ibihugu banishimiye ko hari intambwe yatewe irimo kurekura abaturage bari bafunzwe kuri buri ruhande. Iyi nama ibaye mu gihe u Rwanda rwasabye abaturage barwo kutajya muri Uganda kubera itotezwa bahuriraga yo muri icyo gihugu. U Rwanda kandi rugashinja Uganda gufasha imitwe igamije kugabanya umutekano w'u Rwanda irimo RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDL na Rudurunana n'indi ikorera muri iki gihugu cya Uganda. U Rwanda rushinja kuba Uganda itera inkunga. Iyi nama ibaye mu gihe Uganda ikomeje gutera intambwe mu gushyira mu bikorwa ubusabe bw'u Rwanda, aho yatangaje ko yatesheje agaciro pasiporo yahaye Charlotte Mukankusi ushinzwe diplomasi muri RNC. Kuri uyu wa gatatu kandi Uganda yarekuye Abanyarwanda 13 bari bafungiye muri Uganda hamwe n'abandi babiri bashinjwa kugaba ibitero mu Kinigi byahitanye abantu 14 umwaka ushize. Nta muturage twabashije kubona ngo atubwire uko yakiriye uyu mwanzuro, kuko ku ruhande rw'u Rwanda nta muturage n'umwe wagaragaraga ku mupaka. Bake bari ku ruhande rwa Uganda niho wasangaga abaturage bari ku mihanda, ariko nta munyamakuru wari wemeye kwambuka ngo arenge mu Rwanda yerekeze mu gihugu cya Uganda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Gatuna, ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakurera aho mwiga naho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi aho umukenyezi w'imyaka yababa 40 mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura mu ntwaro bamenyesha ko abamwishe bataramenyekana ariko ko amatohoza yatangiye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Uwo muhisi azwi ku izina rya Habyarimana Consolata yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana atashe nk'igihe cy'isaha zibiri zirenga z'ijoro kurugiwe ahitwa Kizingwe. Uno mubanyi w'umuhisi yashitse mu bambere imbere y'urugo rwiwe ariyamiriza ubwicanyi nk'ubwo.
Kuno byagenze twebwe twumvise inkoho zivuga zipfutse bararasa, hamwe bahejeje kurasa turaza nk'abo banyu nyene kuraba n'abandi bariko bararengana turaza kuraba. Cyo dusanga barahejeje kumwica abamwishe bagiye, cyo dusanga ararambaraye. Ariko nk'uko twakibonye umenga ni nk'abantu baba baje nyuma yiwe baza bamukurikira. Atambutse rero agira ashike mu rugo abace bamurasa, rero dusanga ikiziga kirarambaraye ngaho. Turiyamirije ubugizi bwa nabi, abantu bagoma bicwa nta muntu ari kamenya ikintu bagira. Nk'ubu yari umubanyi yari yibereye ngaho, oye nta muntu yabwira nabi akiritse umunsi yatiga urupfu nk'uru ruratubabaje rwose, ahubwo turiyamirije ibintu biriko biraba. Umuntu agapfa akazira ubusa atakosa afise takintu bamuze natwe nukuri ababanye ntangorane n'imwe twaje dufitaniye, ahubwo ibi bintu turabyiyamirije cyane. Twasaba yuko botohoza bakumva nk'izo nkozi zibi bakazifata.
Abajyango b'umuhisi Habyarimana bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise urupfu rw'uwabo. Mpongera Ezekiel ni umuvukanyi wo yaraye agandaguwe arashwe, asaba ko abifitiye ububasha bakora amatohoza kugira icyatumye yicwa n'abamwishe bamenyekane.
twebwe abavukanye ntitwatora ubwenge byabaye bya kabiri bibaye rero banubu ntitwatora ubwenge kuva mvuka nagiye numva c'amatati y'ababanyi canke amatongo iwacu wese ni mu kibano yari mu kiso nta muntu uje nta numva yidogera canke abantu bamwidoga ico dusaba rero intwaro mbere n'abajere umutekano bo ndazi ko barafite ubuhinga bukomeye cyane bwo gutohoza imvo canke ugasanga baramihinze nuko bo kingira abasigaye izo nzego z'umutekano zari zifite ubumenyi bwinshi ntibaza kubaza ubwinshi bakoze.
Abanyagihugu wo mu gacimbiri kizingwe bavuga ko ubwo bwicanyi ari kimenya amenya ko ibigwanisho bikiri mu minwe y'abanyagihugu. Umukuru wa Serire Kizingwe Jean-Claude Ndayisenga yemeza ubwo bwicanyi asaba ko umutekano w'abarongoye wacungerwa bikwiye.
Ibyo byagenze twarumvise amasoro menshi, twumvise amasoro tuhashika tuhasanga iyo nkozi y'ikibi yamaze kugenda. Turi kumwe n'abajeje umutekano bo ngaha nyene bo muri Kizingwe, abapolisi twari kumwe twatohoje tuhasanga yuko atashe twati kivula twasengera amaraso. Uko duwashyira ni uko kugeza iyi saha tutaramenya ikintu na kimwe caba caratumye abaga nkozi y'ikibi ubonya kugendera catumye araswa nacyo turamenya kugeza iyi saha. Tusaba mu gihe tubonye ubwishyu cyane bitanguye mu iserire tubasaba yuko umutekano wakongerezwa kugira ubwicanyi buhagarare.
Konsorata Habyarimana yarayishwe arashwe asize umwana umwe w'umukobwa w'imyaka 15 yari n'umwe mu ndongozi z'umuhari w'abakenyera rugamba mu mwambwe CNDD-FDD muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura nk'uko amakuru ava mu muryango wiwe abivuga. Amakuru ava mu majejwe intwaro muri ako gace ka Bujumbura akavuga ko igipolisi cyatanguye amatohoza kuri urwo rupfu.
Banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bedusa urunani rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagejeje imfashanyo ingana n'amafaranga y'amarundi angana na miliyoni zirenga 20 kuri bene wabo b'abanyagihugu imiryango 500 bahanzwe n'ubukene hagati mu gihugu mu Burundi. Mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Oriane Itangishaka yari yatumiye umuvugizi wa Bedusa Dr. Zena Ntiranyibagira.
Kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze 2019 niho ijya myuzuri yatanguye i Burundi. Twebwe rero muri BDUSA twarabonye ajya amasanamu ukabona inzu ziriko ziratemba ukabona abana bamerewe nabi n'abakenyezi byadukoze ku mutima cyane kuko ni bene wacu. Kandi noneho muri BDUSA abarundi turimo urunani benshi bari bafite n'imiryango muri birya bice byagize ingorane haba mu bucerere haba haya mu Cibitoke. Urumva rero twari kubona ry'amasanamu ngo tubeke icyo twokora. Nico gituma rero twe twaje tuje hamwe BDUSA tugira inama ya bose twumvikana yuko two tubika umukanda tukarondera agafashanya twoshikana kuri bajya bene wacu kuko bajya bose twabona ku masanamu bashobora kuba nk'umwana w'uwanje cyangwa akaba umwana w'uwawe. Urumva twebwe ikintu cy'inyamukuru muri BDUSA duhuriza ko nuko turi abarundi, nuko diaspora ifite ikintu kiduhuza. Kugira ngo tugikore bisaba yuko tubanza kuha agaciro kuba umurundi. Ajya amasanamu twese twarayabonye mugabo BDUSA yavuze tuti twebwe turi urunani kandi kwa turi abarundi dushaka guteza imbere igihugu cyacu birya biraturaba dushaka kuvuga ati tuje hamwe turondere kandi twabonye umwanya utari muto mugabo icyo cyumviro caje kubera yuko twabonye ibintu zari ko biraba. Kandi noneho BDUSA si ukuvuga ngo ni ishyirahamwe ryo gufashanya gusa, ni ishyirahamwe rizokora ibikorwa bitandukanye. Mugabo iki cya mbere nyamukuru ni uko twabonye ko tubanza gufasha bajya bene wacu bari bugajwe n'ubukene bari mu ziga ngorane z'umwuzuro w'amazi.
cy'igikorwa aho mushikiye mu Burundi mwagishize mu ngiro gute mwa mwarakoranye na leta turumva ko muri leta hariho ibiro bijejwe diaspora mwa mwarakoranye nabo bigifashe gute mu genderanire yanyu n'ubushikiranganje bujejwe imigendranire n'amahanga nyobigenda gute iyo umuntu yipfuza gutanga imfashanyo ku rwego runini nyagwa abantu benshi cyane mu kibano byagenze gute
ego murakoze ego nko mubivuze twe turi hanze y'igihugu turi mu diaspora mugabo mini ministeri z'affaires étrangères twafite département ya diaspora itworohereza nibo twakoranye kuko niba duserukira hariya diaspora ya Amerika ibidi USA ntituri ntitwikumiriye ku bandi bari hanze turakorana mugabo ko tukiri bashasha twebwe twagendeye cyane cyane kuba hasanzwe bajye bari muri diaspora muri ministeri extérieure nibo twikoze ko bataba dufasha kurondera ibintu za ngombwa babikishije muri ministeri de la solidarité bagatara muri ministeri de l'intérieur hanyuma noneho bakadushikiriza no kuri chef de zone abajeje intwaro bo nyine bakora n'abanyagihugu mugabo nkuko mubivuze ikanyamakuru kugira ngo dushike ahantu kuri tere dutegereza gukurikiza amategeko y'igihugu naho turi hanze turi abarundi bo hanze dutegereza gukorana na leta kugira ngo itworohereze muri ibi bikorwa iyo tutaronka umuntu ari hariya kuri tere atubwira ati moja ngaha abasinzi kabicane rwose naba tubwe turi hanze twaronka amakuru menshi mugabo kugira ngo duhitemwo aho twoja byasaba yuko abo muri exterieur abo muri solidarité abo aba chef de zone bahari badufata kugira batweke aho twokorera murumva rero yuko tutari kubikora leta itatworohereje
birumvikana reka tugende ku mirongo ya telefone duhere kuri Gérard turi kumwe
ikome nashaka kumutera intege icyo cyumviro bagize imbere cy'imyiro cyidashane urabona abarundi ukuntu twasanzaye harabari muri Canada muri USA muri Europe no mu China ibyo rero ni byiza kubona bafashe cyumviro gufasha bene wabo ndatse Amerika zitakubonjina trevase ifite amaeta menshi by'ukuri twati yuko ashakenge zisabwe mu Burundi zigera muri Amerika abo bantu rero by'ukuri bagishatse cyo gufasha bene wabo bakiri mu Burundi bakiba mu buroko icyo kintu kigushimiye cyane ndashaka kumubaza none ko bagize icyumviro tumaze kubona abantu bahuye n'imyuzurira kandi hagati mu gihugu hari abanyagihugu bafungura ariko bishwe n'inzara abana bafite kwashirokoro bafite ingwa zitandukanye mbe nta kuntu kera tokira igihugu cyose barabe abantu bari tevulnerable ga abantu bari tevulnerable ntibavuge ngo nake nyine ngo igisagara cya Bujumbura hariho nk'abantu b'ikinda juru b'icamazi haruguru usanga by'ukuri ubuzima bwaho bumeze nabi hari n'abantu usanga mu mashuri n'ubuye bakicara hasi bakicara icyo kintu uko twashaka nk'abantu bakora mu madorale ibintu kuri kido mu Burundi bo kugarukira ko pepa
birumvikana
ntabwo ndashaka kumubaza none iyo mfashanyo iva mu minwe yabo cyangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifisemwo ukuboko
ego murakoze cyane icyo kibazo Gérard abaje n'ikibazo cyiza cyane ari iyo mfashanyo nta na gatoyi iva muri Leta y'Amerika cyangwa Leta y'u Burundi ni abarundi bene wacu baba muri Leta zitandukanye bikora mu mufuko bakarondera ako gafaranga kaba idolari rimwe kaba amadolari abiri umwe wese agatanga icyo ashoboye tugashyira hamwe twese ahubwo ayo mafaranga ni ay'abarundi bene wacu birondera bo nyine naho bidi yose yanditse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitubashika ku rwego rwo gusaba ifatanyo ya leta twebwe rero dukorera mu byo abanwanyi b'abarundi bacu barondeye nibo baturi ku mukanda bakavuga ati nta idolari rimwe mugabo ko turi benshi turi abanwanyi benshi iryo dolari irashobora kugwira tukagura itoni z'ibiharage tukagura itoni z'imifuko y'imiceri cyanke amavuta cyanke ibitenge yanavuze ngo abantu ba ruguru bakeneye ifashanyo abana bicara hasi by'amashuri ego BDUSA si igufasha gusa ahubwo dufite imigambi irashe tuzokora hano muri Amerika tukanayikora no mu Burundi kugira ngo abarundi bene wacu batere imbere
ibyo bagomba kubaza ngomba kubaza yuko bomfasha kugira ngo murabona yuko hariho icyago nje burundi ziko zirapfa uriko nka psikologe abayitoriye bari kora nako naje neze ku university y'Burundi yuko bomfasha n'ibintu bya bourse matuka rwe kuko bakafata ibintu bya bourse aba regene bomundi bafite makarayi bishabye by'ukuri bakagira kuya muri Amerika ba nico kino nkora ko nkuri kugira ngo
Reka mbere yuko yishura ico kibazo ca bourse tuje kuri batteri ndova batteri ararindiriye ku murongo amahoro neza
amahoro
urahora komeye
ndaho ndakomeye
uherereye he
ere mu Rwanda mu karere ka Ruhango banje gushimira umutumire wa kane yo societe barimwo ariko gye ikibazo mbanze kugira Mukuko numba bajya kubafasha babagenda bagakora iyo risiti nibo bayikorerayo urwo rutonde cyangwa batuma abantu bakatuma nka leta tumuzade urutonde tuzi twa twiprogramye amafaranga tuza tunda tufashije nibo bigendera mbere cyangwa baba batumye abantu mbere Nini kibazo mfite nimba bashaka kongera ko mudutangaze ko muri ari impunzi z'muri Kongo z'abarundi zikunda kubura amazi zikakunda kubura n'inkwi bakunda no kujya guca inshuro hakurya wenda babuze hasi seri yanze yatinze kubazanya imfungurwa ko nabo ntago bakongera nabo bantu babagira ko nabo bumva ari abarundi babo nabo nta ni ukubabaza ariko wenda nimba bazakomeza bongera abo bafasha kuko nabo mudutangaza ko nabo babaza
Urakoze cyane Dr Zena tugarutse ku kibazo cya Gerard yavuze ko kumbure mu migambi mufise muri BDUS mushobora kugerageza no gufasha ibijyanye n'amabourse kuko ati incabwenge ziriko zirahona nk'uko yabivuze bamwe bagenda bitaba Imana ati kumbure mu bafasha kuzamura abafasha kuza muri Amerika kungura ubumenyi bakagaruka mu Burundi iyo migambi marefise
Ego, uwo mugambi turawufise cyane cyane mu gisata cy'indero n'inyigisho turafite umugambi wo kuzogerageza kuzana abanyeshuri b'abarundi cyane izo cyabwenye ziri mu Burundi kugira ngo baze gukarisha ubwenge ino muri Amerika ariko tukabise n'ico twavuga ni nka kampanye yuko incabwenge ziri hanze na cyane cyane izize muri Amerika bosubiza ubumenyi bukaza gukora iwacu mu Burundi nkuko mubiza abandi bavuga ngo ubwenge barahugwa mugabo murabizi yuko kenshi mu bihugu byacu bya Afrika iyo tugiye kwiga hanze usanga tugumayo tugateza imbere ibihugu biteye imbere urumva rero iyo uwo mugambi turawufise wo gufasha abanyeshuri ugwaruka kugira ngo baze gukoresha ubwenge muri Amerika mugabo bagaca basubira inyuma bakakoresha ubwo bumenyi iwacu I Burundi kuko niho bukenewe cyane rwose twebwe twakoranye n'amashyirahamwe arenga atatu ari mu Burundi ijya mu nyamukuru cyane ryari AJAPE ni association kuko independent African progressist bari mu makomini atandukanye mu maprovensi atandukanye mu gihugu bari mu bihugu byinshi bya byose bya Afurika mugabo iryo shyirahamwe ryatanguriwe I Burundi nibo rero cyane cyane twakoranye bagashyikira aba chef de zone bakaza ku mitumba bakatubariza ahantu abantu basinzikaye rwose batigeze baronka ifashanyo na rimwe tumaze kuronka iyo liste rero bamaze kuyitungikira twebwe twaragize inama muri BDUSA twumvikana ahantu twofasha mu kuhahitamwo twaraze ahantu batigeze baronka ifashanyo hamaca dusaba yuko iyo shami AJAP yokorana na chef de zone bakabashyira abantu ahantu hamwe kugira ngo ifashanyo izobitangirwe ahantu hamwe ni kuvuga yuko naho twagiye aho kuri iyo site save yo mu Ngagara abantu twafashije bavuye mu masite atandukanye
muri site save iyo miryango 500 ni ukuvuga ni nk'abantu nkabangahe mwashoboye gufasha mwabahaye ikinike
ego icyo ni kibazo cyiza cyane kuko mubiravye iyo miryango irenga hafi 550 usanga umuryango umwe ufise nk'abana batandatu cyangwa batanu harimo umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe rero uko twavyumviye tuti mu muryango umwe tubahaye hafi nk'ibiro 10 by'umuceri tukabaha hafi nk'ibiro 5 by'ibiharage tukabaha hafi iritiro n'igice by'amavuta byo bafasha kugira ngo bagaburire abo bana umuryango batari bwaro nk'ibyo bafungura hanyuma rero tuvira tuti rero kusanga aho n'abakenyezi usanga batasise icyo bafuka abana reka dufate nk'imiryango 50 umukenyezi wese tumugurire ibitenge bya kotebu 2 kugira ngo bashobore kwifuka cyangwa bashobore kwambara mumva yuko rero hafi iyo miryango 350 harimo bamwe bafite abana benshi cyangwa asanga abana bakeyi igiti kitwafashije kirashobora no kurenga abantu bashika nk'igihumbi mugatwe twagura ibintu turavye amamenage imiryango kugira ngo dushobore gutanga byoroshye ko twabitekeza aho twabiguze nize twifikiye kuri tele turabigura turabitekeza twagenda gusa dutanga ibintu bimaze gutekegwa tuvuga ko twahaye amafaranga chef de zone ngo twahaye amafaranga leta oya nitwe twifikiye turabigura turanabitanga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Icyo kiganiro muri sanga mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa3@ radio yacu vewa@.com. Dusubiye ku makuru mbibutse ko Perezida w'u Rwanda na mugenzi we wa Uganda bahuriye igatuna ku mupaka, hari n'umukuru w'igihugu cya Angola n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babahuza inama, ntabwo yafashe icyemezo cyo gufungura imipaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abatalibani bo muri Afghanistani baritegura gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, nibyo Geoffrey Mutagoma tubwira.
Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo hamwe n'umutwe w'abarwanyi b'abatalibani basohoye itangazo ko Leta ya Amerika n'uwo mutwe bazashyira umukono ku masezerano y'amahoro tariki 29 z'uku kwezi kwa kabiri. Iza bibaye intambwe ikomeye yo kurangiza intambara yabaye ndende kurusha izindi mu mateka ya Amerika. Ayo masezerano biteganijwe ko azashyirwaho umukono i Doha muri Qatar asaba ko Amerika yakura ingabo zayo muri Afghanistan mu byiciro bitandukanye, naho umutwe w'abatalibani ukizeza ko ubutaka bwa Afghanistan butazakorerwaho ibikorwa by'iterabwoba kandi uzagira uruhare mu bikorwa byo kwiyunga n'abandi baturage ba Afghanistan. Isinywa ry'ayo masezerano rizabanzirizwa no kugabanya ibikorwa by'urugomo uhereye ejo kuwa gatandatu tariki ya 22. Ibi bizubahirizwa n'impande zose zirebwa n'ikibazo: ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan, abarwanyi b'abataliban n'ingabo za Afghanistan. Gusa buri ruhande rwavuze ko ruramutse rushotowe rwakwirwanaho.
Geoffrey Mutagoma tubwire kandi n'iyi nkuru ya Leta y'Ubushinwa yirukanye abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders urasaba Leta y'Ubushinwa kwisubiraho ku cyemezo yafashe cyo kwirukana abanyamakuru batatu b'ikinyamakuru The Wall Street Journal gikorera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byabaye nyuma y'aho ubutegetsi bw'Ubushinwa butangarije ko icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko buvuga ko ikubiye mivangura rikorerwa Abashinwa. Abo banyamakuru batatu birukanwe nyuma y'aho Leta ya Amerika ishyiriye ibigo by'itangazamakuru rikorera Leta y'Ubushinwa ku rutonde rwa za ambasade z'ibihugu kubera uburyo ibyo bigo bivugira Leta y'Ubushinwa bikanayikorera icengezamatwara. Cedric Alviani ukuriye umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka mu biro bya Aziya y'Iburasirazuba biri Taipei aravuga ko abanyamakuru birukanwe mu gihugu nta ruhare bafite mu isohoka ry'inyandiko yababaje Ubushinwa, bityo bakaba bararenganyijwe. Abanenga igikorwa cy'Ubushinwa cyo kwirukana abo banyamakuru baravuga ko kibangamiye bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi kinatera ubwoba abandi banyamakuru bakorera muri icyo gihugu.
Geoffrey Mutagoma urakoze. Nshuti zacu muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika na haya makuru ahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Usibye nyine ku maradio yanyu mushobora no kudukurikira nyine kuri YouTube VOA radio yacu, kuri Facebook VOA radio yacu, ku rubuga rwa internet wa3@ radio yacu VOA@.com. Maze rero umugoroba mwiza, murakarama.